Yego hari uyu munsi tariki 18 aho habera inama mu ntara ya Ruyigi muri komine Butezi, aho umukuru w'igihugu yabonanye n'abarongoye inzego z'ubutungane, inzego z'intwaro n'inzego z'umutekano, haba mu gisoda no mu gipolisi no mu igendereza. Ama rero nk'uko byama biba inyuma y'amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe n'igice, bariko barabira hamwe ingene umutekano wagenze kugira ngo barabe ingene bafata ingingo ku bigiye gukurikira muri iyi minsi ikurikira. Ama rero basanze muri rusange babyifashemo neza, umutekano ari mwiza, biraboneka ku kugende basambaguye imigwi y'inkorabara, imigwi ishika 30, bagafata inkoho n'amagrenade bitari bike n'ibindi bikoresho bya gisirikare, hanyuma bakaba barashoboye gushengeza abatari bake mu butungane.
Mu mezi aheze mushenahele undase tuimana haravuzwe ikibazo c'abantu badurumbaje umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu, haba Bujumbura haba mu ntara hagati, aho abantu bambaye ibikoti birebire basa n'abariko baradurumbaje umutekano ikaba kica n'abantu. Icyo kibazo bakivuze ku iki?
Icyo kibazo ni nuko nyene cyari gifite twavuga inkiforo zibiri. Ubwa mbere hariho ko barakirize baratajya none basanga kirafise iforo y'igihuha yo kugira ngo abantu baje mu mutwe yabo haje yuko hari imigwi y'abagwanyi ije gutoba, kubera n'abarundi bakiye muri kahise kagoye kagiyemo ibintu by'ingwano, bahaze bagira ubwoba mu gasanga n'abasuma baba bagomba kwiyitirira ayo mazina kugira batinywe kurusha. Ariko rero kuforo igira kabiri naho nuko yashimye cyane ingene bahaserutse baba ari umuntwaro mu gutungana bo mu nzego z'umutekano bakaseruka hariya mu ntara ya Bujumbura na Bujumbura rirare hariya na Mwaro, amanama agakoreshwa abapolisi n'abasirikare bagakora igikorwa cyabo haba naho mu gisagara cya Bujumbura. Ubu ayo mazina tukaba tutakiyumva.
Muri ko mutubwira ko abo bantu badurumbanye umutekano mu Burundi bambaye amakoti maremare batujijwe
kuntuze ku cegeranyo bamuhaye, biragaragara ko abo bantu bavuga ngo bambaye amakoti maremare noneho kumbure mu myambaro ikoti nko muntuzeye nko muri ziriya ntara zikanye za Mwaro za Bujumbura rirare za Jenda hariya ibintu bisanzwe, mugabo kinini cyari ibyo zina ryo kugomba kwitwa kwari nk'imigwi y'abagwanyi naho imigwi y'abasuma ikaba rero yaratujijwe.
Mu majambo make kandi mu kanya gatoya cyane rwose, nashaka ndabaze niba hari imigambi irashe yashikirijwe cyane cyane gucungira umutekano muri iki gihe abarundi biteguriye amatora yo mu mwaka uza kuva mu kwezi kwa gatanu.
Yego, icyo ubwa mbere na mbere hariho imigambi imwe bita amastrategi, ayo nayo mu rwego rw'umutekano akaba abyigwa beneyo uko umwansi nawe amaze kumenya ingene abasoda n'abapolisi bitunganije kugira bagwanye uwo wese yogomba kubaca mu ryahumye, nabo baca bahindura ingendo. Kumbure rero kugira ngo icyo umuntu ntaza giteba ko ngo aze kuvuga idonido ry'ingene bitunganije, icyo umuntu yokereka ariko tukamenyesha yuko yabasabye novuga ibintu nka bine nyamukuru. Ubwa mbere nuko bategerezwa kwama baserutse hakiri kare aho bumvise ikintu naho cyo bakitwa kwari nk'igihuha, kandi bagaseruka bavuga rumwe bari kumwe kugira ngo abanyagihugu babanze bareme hanyuma bace babafasha kuraba izo nkozi. Icya kabiri hari gukinga, ni ukuvuga kugarukana amahoro n'umutekano aho byahungabanye. Ikindi nacyo ni uko yababwiye ko muri iyi minsi mikuru abantu bakwiye kurikanura anayisanima nacyo n'ikijyanye n'uko bavugurura bakigisha kandi bagakomeza ya makomite ahurikiwemo na bose y'umutekano.
Leonidas Hatungimana, umuvugizi wa Perezidansi y'u Burundi, murakoze cyane ku kanya maduhaye.
Yego namwe murakoze.